Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Alama Juste Baringa.
Mwiriwe nchuti na mwe wagenzi wa hajiwe nzaba gateka kawe, tuliku musu wa mbere, genekezo ninja agata tu, kwezi nukwa muka karo, mwaka nimi na mirongu inagata tu, turawa ikaze makuru tukawategulie, aza kuwa gizwe ningi ngonguru nguruzi kulikira. Mugu wa siru kireta, yu urundi, ijeneve mugigu chuskwise, ni wawagikirikira na yukogwa vjimugu waoni, ujiwe wateka kazi na munu. Bakabi bumbu ibarasohoka babonye harimwo abaserukira amashiramu darani agatega kazi na muntu muri iyo nama itashimishije abatari bakina cyane cyane abakurikirana ibiyohera mu Burundi. Abarundi ngo barakwiye kubavana n'agatima k'amacakubiri bakubaka igihugu cyabo. Aya majambo ashyizwe na Evariste Ndayishimiye, ariko abatavuga rumwe n'ubutegetsi na leta babona ko aya majambo y'umukuru w'igihugu arayo mu maso amakungu, kuko imvuga itajana n'ingiro muri amakuru maza kwikwikirana. Na imi ya wagaya warundi na wa Tanzania yari itabja mahigo na ya wa tayendo nyaka chumini tanda mungino za basketball kigari mugigu chugwanda ya rangi kukubwa santi mnyaka wa yenz makurusa ya gusa mukanya ido nidori ya giz
Inzamba.
Ano makuru tuheremu ya bugwa mu ntara ya Rumonge, mu manuka bw'igihugu umuntu umwe yarapfiriye mu gashoka zone Gatete muri komine n'intara ya Rumonge. Makuru ava muri iyo zone avuga ko umugabo yazanywe gufungwa mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu nyuma yo gukubitwa n'ugaruka bw'imonakure. Umupolisi yamwakiriye akanamwinjiza gasho, akaba nawe yaciye ahagarikwa n'inyamiramabi. Bofisi niyongere arabitubwira uko byagenze.
Uwo munyagihugu yashikanye mu gasho ku munsi wa gatandatu nk'uko amasoko yegereye igipolisi aho mu Rumonge abivuga. Akavuga ko yashikirijwe umupolisi azwi ku izina rya Nkongoro. Uwo muntu ngo yashikanywe n'imbonerakure z'umugambwe CNDD-FDD, imbonerakure zifatwa nk'umugwi w'inkoraburanisha hamwe mpuzamakungu ONI, aho zariko zirakizura mu ijoro biboneka ko yakubiswe cyane. Ayo makuru nyene akaba avuga ko uwo muntu yoba yikekwa ko ubusuma bw'irigazi. Uwo mupolisi yamwakiriye yahagaritswe mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere, akaba afungiye mu gashoka ka komisari y'igipolisi mu Rumonge. Amakuru ava mu Rumonge akavuga ko urongoye komine Rumonge yakuye kuri telefone urongoye ibitaro bya Rumonge ku mugoroba kuri uyu w'Imana ngo yoba yamutegeka kwakira ico kiziga kugira jigwe mu ruhukiro bw'ibitaro, kugira ngo vyitwe ko uwo muntu yapfiriye mu bitaro gutyo hazimanganywe amatohoza yerekana abamugandaguye. Ikiziga cyo yapfuye cakuwe mu gasho mu ijoro ryo kuri uyu w'Imana. Imodokari y'igipolisi ya Rumonge niyo yagiye kugitora nkuko amakuru ava mu gasho muri zone Gatete avyemeza. Uyishwe yari umurarizi w'igazi muri zone Gatete. Abanyagihugu baraneguriye ngendo yo kwihanira, bagasaba ko abagize uruhara muri urwo rupfu bose boshengezwa imbere y'ubutungane, intahe ikaba kubita mu gahanga bagahanwa hisunzwe amategeko. Uruganda rwa Hadi Nzamba Gateka Kawe twakuye kuri telefone mu stamperi wa komine Rumonge kugira atange umuco ku vyabaye mu Gatete, ariko ntiyitabye telefone yiwe ngendanwa.
Bonfisi niyongere ndagukengurukiye makuru ajanye na gateka kazi na muntu. Abaserukiye leta y'u Burundi bafashe ingingo yo gusohoka ikibanza cyako kigirirwamo amanama kujanye nuko agateka kazi na muntu kifashe mu gihugu cy'u Burundi. Hari Geneve mu gihugu cy'Uswisse ku wa mbere nyawo mugwi ujeje gateka kazi na muntu wase gutaramura bamwe mu haranira agateka ka muntu mu Burundi leta ita ko ari inkozi z'ikibi. Ibyo abarinda agateka ka muntu bita akamaramaza. Umushinga manza Armel yongera asanzwe arongoye ishyirahamwe Akate Burundi, umwe mu ba leta y'u Burundi yari yasabye ko basutaramugwa aranegura iyo nyifato y'intumwa za leta kuko ngo atashingiro yari ifise. Agakezwa umugwi impuzamakungu je agateka kazi na muntu wa ONI ukuntu wahisemo kubandanya icyo gikorwa.
Birateye isoni cyane kubona re intumwa za leta y'u Burundi zanka kwinjira mu nama yari itekanije uno munsi aho Burundi bwaca imbere y'abahinga ba komite gatoya kazi na muntu mishyirahamwe mpuzamakungu ONI aho Geneve mu Swisse kuko leta y'u Burundi yacisaba yuko botaramura bamwe basanzwe bakurikirana ubutungane. Bahaye icyegeranyo cy'abakurikirana ubutungane harimo izina ryanje kandi nari muri iyo nama hama baraheza baravuga yuko batansohoye iyo nama badashobora kuyitabira baca bahagarika ngaho kuko musanzu uri kumutahe w'ubutungane bw'u Burundi niho rero inama mu gutangura abo bahinga ba komite y'akazi na muntu baca bagira inama hamwe na Leta y'u Burundi babamenyesha yuko atabubasha bafise bwo kunsohora muri iyo nama kuko natumiwe bikurikijwe n'amategeko hama nkaba naje muri iyo nama nk'usoro kwa gatya kazi na muntu yuko iki kibanza cha oni ari kibanza kidakumira wari uyu cankuriya arico gituma bo kwemera yuko bo bandanye iyo nama niho rero Leta y'u Burundi yaca itanga icegeranyo icirasohoka ama abahinga ba komite gatya kazi na muntu bacha bamenyesha yuko inama ibandanya kuko hari ibihugu nki bimeze nk'u Burundi bikunda kugira inyifato nk'iyo urumva ivyo rero birateye isoni nibintu bitesha gaciro u Burundi kandi birerekana neza ishusho y'agatya kazi na muntu mu Burundi uko kifashe ikindi nacho nuko nashaka gushimira abahinga ba komite gatya kazi na muntu kuko berekanye neza yuko bigenga hama nkasaba Leta y'u Burundi yuko yuzureka kwitwaza ibintu bidafashe ngo imitahe atanamwe ikurikizwa imitahe amakungu azi ingene yatanzwe ahubwo ikitabira ibikorwa nk'ibi kisigura ikavuga neza aho bagejeje kubahiriza gatya y'akazi na muntu mu Burundi
ugishatana cha politiki umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye arasaba Abarundi kuvavanwa n'agatima kugwaho n'amacakubiri byaranze igihugu mu bihe bitari biki nyuma yaho Burundi buronke intayo kwikukira ako kamo yagateye mu ijambo yashikirije ku kwa mbere mukaka ruheze igi Burundi bwahimbaza imyaka 31 iheze burose ntayo kwikukira yasiguye ko kwiyo ariyo nzira yonyine yo gutsimbataza iyo ntahe tumukurikira
hageze ni haba hatarengeranye ko twisubirako kandi twese atanu bavuyemo twari haramenye abatwenzi mu makungu kuko amabi twabonye inyuma yo ntayo kwikukira akarenganyo agacinyizo ubwicanyi gusahura itunga ry'igihugu n'ayandi mabi tutavuze byarazingamitse u Burundi mbere biratunyaga na wa mwidegenzo twese twipfuza uruguma n'ubu turacumanye haracibonekeza abagishaka guca imbere bifashishije ubwoko intara n'imigambwe no kuzindi mvo zitandukanye ivyo byose bikaba ari byo bibyara inzigo n'ishari mu Barundi kandi bose ari bene mugabo umwe nico gituma nsaba ko tuzitira ivyadushikiye mu myaka yo mu 1935 1939 1982 1983 1983 ndetse no mu 2015 ntibigasubire
ariko nubwo avuga uko Varisito Ndayishimiye aramuswe igihugu cy'u Burundi mu runani Sefora Arusha babona ko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye wenyine ariwe yari gufata iya mbere mu kurwanya amacakubiri yazingamitse igihugu ubwo runani rusanga atariko bimeze uno munsi mu gihugu cy'u Burundi ahubwo rugasanga amacakubiri ajyanye n'ibyamoko n'imigambwe hamwe n'amajambo abirwanko ari byo biguma byiganje mu gihugu kandi ntibihanwe kurikira Jean Bosco Rwigemera ikigaya cy'urongoye urunani Sefora Arusha
kuga Sefor Arusha twarahimbawe kumva yuko arusokoroye arubahuka kudoma kurutoke ibitagenda neza cyane cyane ibyo bijanye n'amacakubiri byana gacinzo bijanye no kunyonora amatungo y'igihugu ariko rero umukuru w'igihugu niwe yategerezwa kuba wa mbere mu kugwanya ayo macakubiri ariko ibyo tubona nuko mu kugena abategetsi bakuru bakuru haba mu ntwaro haba mu gisirikare haba mu bundi buzi bunyuranye bwa leta ngendo ni yayindi ishusho ni ryarindi utegereza kuba uri mu mugambwe CNDD FDD canke uri mu bwoko bw'umukuru w'igihugu abandi nta kibanza bafise bafatwa nk'abanyamahanga cyane cyane bagafatwa nk'abansi amajambo abiba urwanko tuguma tuyumva ariko nta na kimwe gikogwa kugira ngo ahanwe, nta na kimwe tubona. Ibyo rero bikerekana yuko ari uko abo bantu baba bashigikiwe bene kuvuga ayo majambo. Turavye umugwi severe ingene wubatse, ingene wifata ku bibazo bijanye n'amabi yaranze igihugu cyacu cy'u Burundi, nuko uwo mugwi uhengamye ukongera ukagendera agatima k'amacakubiri. Amajambo rero y'umukuru w'igihugu turavye byose nta duhumuriza, kuko inyifato n'igihushanye cy'ivyo twaraye twumvise.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezitatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Radio Inzamba agateka kawe no kwabandaza mu isata cy'abakenyezi amezi 8 na rumanya abakenyezi nabigeme mu ikambi y'impunzi z'abarundi ya Rusenda mu gihugu cya Kongo iharanira demokrasi ya Kongo, bataronswa ibikoresho bibafasha mu bihe bari mu butinyanka. Muri iki gihe bakabakoresha ibitambara bidasukuye bigatuma abandura indwara zitandukanye zifatiye ku isuku rike. Inkuru tubibaze mugezo wacu Karine Dusabe.
Nkuko bishikirizwa na Olivier Iranzi Ntumangende aserukirizo mpunzi amezi 8 ararumanye atabikoresho abakenyezi n'abigeme bakoresha mu kugirira isuku imibiri yabo baronkejwe. Umvirizi wa serukira impunzi
abakenyezi ndetse n'abigeme bo mwambi ya Rusenda baheruka kuronswa ibikoresho byabo haraciye amezi arenga 8.
Avuga kandi ko basigaye bikora ku bitambara by'impuzu, ibyo navyo bikaba bibatera indwara ziturutse ku isuku rike, bagasaba bijejwe kubaronsa ibyo bikoresho.
Newe rero dutuma uno munsi akaboneka indwara zitandukanye ku abo bafashe ndetse n'abigeme, bagasaba ko hoshobora kuraba icyo kugira ngo igikoresho gishobora kuzanwa ku mwanya, kuko mu kino gihe baneka yuko bakorakoresha turembe tutabigenewe.
Ngo menya ko muri iyo nkambi ya Rusenda ku mpunzi z'abarundi ziharugwa mu 2018 2016 n'abakenyezi n'abigeme.
Kandi dusawe turagukengurukiye imyidogo n'imyishi mu miryango y'abatwa baba ku mitumba ya Cibare na Mukoni iri muri komine Muyinga, bakaba bafise amakenga ko bashora kwimurirwa handi. Abatwa bakavuga ko hamwe ibyo bibaye kuba rukubahotera ngo kuko hari ivyo bamaze gukorera muri aya matongo bibatunga ibiryango. Bamwe muri bo bakavuga ko mbere kw'ingingo nk'iyo atawe bitaniye no kubaho nyabura amata w'intara ya Muyinga Jean Claude Barutwa nayo arabahumuriza akamesha ko atamugambo uriho wo kubakura aho basanzwe baba, ariko ngo bibaye ngombwa bazimuka baje kubana hamwe n'abandi mu mugambi w'ibigwati. Eddie Claude Ininahazwa.
Abo batwa baba imiryango 50 benshi bakaba baba ku mutumba wa Mukoni, naho atamutegetsi wo mu ntwaro arabashikira ngo abibamenyeshe. Bemeza ko bamaze iminsi baronka amakuru avuga ko bagiye kwimurirwa mu bindi bibanza kugira ngo aho baba hatunganywe ibibanza byo kubakwamwo uburaro bwa rero ngo kubimura ko bari ukwaho hotera. Bamenyesha kandi ko kwimurirwa ahandi byo bagora kumenyera, na cyane cyane mu kuronka kibatunga byo baviramwo ingaruka mbi ku buzima muri rusangi. Umutari w'intara ya Muyinga Jean Claude Barutwa nayo arabahumuriza akavuga ko atamugambi wo kwimura abo batwa mugabo ko bishitse kubakwa ibigwati bazokwimukiramwo bakaja kubana n'abandi. Abasangwa butaka bamenyesha ko bamaze imyaka itari mike muri ayo matongo ko bariko baranatera intambwe mu kwibeshaho.
Harakwiye gukogwa isuzuma amashyirahamwe yo kuziganya no kugurana bita cooperative mu Gifaransa, rigakogwa n'abahinga bavuye hanze mu gihe hari yaronka amafaranga avuye mu kigega cya Leta. Ibyo bisabwa na Fositon Ndikumana arongoye ishyirahamwe Parcel yagishije gukangurira Abarundi guhindura ibyiyumviro n'imvugo ari mu gihe kwigenekezo rya kabiri mu kakaro amakungu ahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe amakoperative. Kubwiye mu iryo suzuma ribaye ryofasha cyane mu kuraba intererano by'ukuri ayo makoperative atera mu gihugu kuko habwa ubujyo na leta tumwumvirize
ubwa mbere hoho isuzuma ryo barifatiye ku cyo bitare principe directeur ziteza kwaziranga amakoperative kuba neza kwa amakoperative yakora ku principe directeur ico bita ibiranga amakoperative intumbero ico bayinwa basanga ubuhinga baba bafise ingene koperative itunganize ko abayinjiramo ari mu mwidegenzyo ico batereramwo ico baronkamwo kugira ibe ico bita koperative viable ikomeye ishobora kwigenyika gwiza umwimbu amakaraba ningene inzego za zikora rya bya inama ya bose za milinerare ubwego shingwa ntaro canke abayitunganya ku munsi nabaje bazobarara ingene ikora conseil de surveillance nabija bya konta bite bakara yuko gestion comptable ikogwa makese n'ibyo byose bikogwa hanyuma hakaba no kuraba rero impact kuko ayo mafaranga aja mu makoperative ni menshi ari nko muri bije dutanguye hariyo hafi miliyari 87 bizizojamo tufatiye kuva bigitangura ushyira amafaranga aramaze kurenga miliyari 300 none aguma ni ifashanyo ni deni amwe bavuga ngo yarasubijwe n'amakoperative ni ikintu kironye ifashanyo kumwaka ku mwaka cyangwa n'amahera asubizwa mu kigega bigenda gute ayasubijwe barabona ko garuka mu kigega cya leta n'amakoperative n'amashyirahamwe agwiza umwimbu cyangwa n'amashyirahamwe atwara uburyo leta kuko ubundi ishyirahamwe rimaze gukomera risahiza leta cyane zisubiriza igihugu bwa ntiribandane rivuga riti tugeza ku maturunka amahera buri kanya buri kanya nibaza ko bobira kukurumva mu gushingwa ya nk'ideni kugira abantu batangura amakoperative akomeye barayamaze gukomera atagikeneye ideni yasubije amadeni bayahaye kujya babivuga n'amakomine yari yayishinze kugira ibintu bigo bijya mu ntumbero atari amafaranga yoguma agenda agera batabona n'izina rikaragaruka ibyo barwara ibyo ufasha cyane mu kuraba intererano by'ukuri amakoperative ari karagira mu gihugu
muri cyo gisata nyine cy'ubutunzi itangwa nabi igitoro riraje ishinga bakirondera ku mastasi atandukanye mu ntara ya Makamba abapolisi badomwa ku rutoki kuba bari kwisonga iryo tangwa nabi igitoro abagikoresha bagasaba jeje intwaro gufata iyo ico kibazo mu minwe Josephine Jose kugira uko byifasha mu ntara ya Makamba
inyuma yaho hari hagomba hakwira ukwezi kose atakiboneka ku mastasi yose yo mu ntara ya Makamba cyarabonetse kuri imwe muri station zibiri ziri ku mugwa mukuru wa Makamba ku munsi wa gatanu igenekezo rya 30 z'ukwezi guheze ico gitoro ariko kikaba cyatanzwe nabi nk'uko byagaragaye umwanya wa mbere abadandaza bamagendo babanje kugipakira mu mabido bahagarikiwe n'abapolisi bari baje guhagarikira itango ryacu aho ngo hakaba hafumbatishwa igiturire kiri hagati y'amafaranga 5,000 n'ibihumbi 10 kugira barengane abandi bari batonze imbere hakaba n'abari bahatonze kuva ku munsi wa kane igerekezo rya 29 kuko bari bumvise ko buca gitangwa bamaze kubona ko byashavuje abari aho abadandaza bamagendo bahavuye bafadikanije n'abapolisi batora uwundi mukenyuro aho baca bazana amapikipiki bakazinyongera canke bakaze abapolisi bakazirenganya abandi bakanwisha bagaca bacuranura maze bakagaruka kunwesha abandi barorera bamwe mbere mu baraho bakaba bahavuye baheba baja kukirondera kuri magendo kuri bamwe nyene bariko baragipakira ivyo vyagiye kugabanuka hashitse uburongoye iperereza mu ntara ya Makamba n'uburongoye igipolisi abasanzwe bakoresha igitorobo bakagiriza mbere bamwe mu bapolisi ko bari mu badandaza ico ca magendo aho badumura urutoke komiseri Moyiza arakaza batazira nyeganyega aho iminsi yose iyo gishitse y'amatora 25 kandi ariwe abahagarariye iryo tangwa agaca ayamanukana kuyadandaza uhasanzwe aba muri zone Muyange komune Nyanzarake basaba barongoye intwaro y'igipolisi kwama bakurikirana hafi ibibera ku masaso kugira gitangwa atamwana n'ikinono kuko udafise uwiwe muri abo bakibona bitagoranye cyama kimuherera ko ivyo biruko mu gihe cyo gipolisi nyene gica kigaruka guhiga buhongo ababa bariko barakidandaza kuri magendo aho ku munsi wa kabiri w'indwi iheze aho abagendesha amapikipiki bane bafatiwe muri parking ya Makamba baca bajanwa mu gasho bagirizwa kudandaza igitoro cy'amagendo ugo ruhigi rukaba rwabandanirije mu komune ya Kayogoro na Nyanzarake kuri uwa Mungu no kuri uno wa mbere muri komune Nyanzarake hakaba hafashwe abadandaza batanu mu mihingo itandukanye amaritsi agera ku majana nakaba yarafashwe uyu munsi nejo abandi bataramenyekana igitigiri hamwe n'igitigiri cy'igitoro barafashwe kuri uwa mungu muri komine Kayogoro. Amakuru ava mu gipolisi akavuga ko abo bose dose zaheze gukogwa mu gipolisi ko baca barungikwa muri sanari nkuru y'igihugu ya Makamba kugira bacirige urubanza n'ikibiriraho mu ntumbero yo kugwanya idandazwa ry'igitoro cha magendu gikugwa ku mastasi.
Mbere yuko dusozera no makuru nkuko byama komisi ya mbere makuru inkino yaranzindwe twaraye dusozereye urundi bwari rukanywe mu nkino z'amaboko za basketball z'abahungu n'abigeme batarenze imyaka 16 ariko zibera mu gihugu cy'u Rwanda mu gisagara cya Kigali. Iyo nkingi ikaba yafashwe kubera abasanzwe bakinnyi nka bose barenze imyaka 16 cyo kimwe n'igihugu cya Tanzania. Umupira w'amaguru naho umugwa kera Vitaro na Flambeau du Centre ko hariya mu ntara ya Gitega nyo migwe yari ironse uburenganzira bwo gukina urukino rwa nyuma rw'igikombe citiriwe uwahoze ari umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Inkuru twaza mugenzi wacu Alexandre Niyungeko.
Duhere mu mpira w'amaguru aho mu nkino z'igice cya kabiri gishiri cya nyuma kuri uyu w'Imana Flambeau du Centre yatsindiye kuri Stade Urukundo y'Ingozi ukinzo y'igipolisi ku bitsindo bitatu kuri kimwe. Vitale nayo ikaba yatsindiye kuri Stade Umuco y'Imuyinga Aigle Noir kuri penalty zine kuri zitatu ni mu gihe urukino rwari rwarangiye banganije igitsindo kimwe ku kindi. Urukino rwa nyuma ruzoba kwigenekerezo rya 8 mu kakaro uyu mwaka imakamba ku kibuga cikiriwe Petero Nkurunziza. Aha tukabamenyesha ko iryo higanwa ryama ryateguwe buri mwaka na Fondation Pax Burundi irongowe na Reveriano Ndikuriyo. Muri basketball mirwi inserukira gihugu y'u Burundi mu bigeme no mu bahungu batarenze imyaka 16 bari bagiye mu gihugu cy'u Rwanda mu nkino zabaye kuva ku igenekerezo rya 28 gushika ku rya 30 ruheshi mu higanwa ryo kurondera uburenganzira bwo gukina igikombe cya Afrika. Barakuwe mu mahiganwa bose kubera batwaye abakinnyi barenze imyaka 16. Mu bigeme umukobwa umwe wenyine niwe atarenze imyaka 16. Muri iryo higanwa ry'akarere ka gatanu Burundi buherereyemo n'igihugu cya Tanzania carakuwemo kubera naco nyene catwaye abakinnyi barenze imyaka 16. Ibipimo vyakuye abo bakinnyi b'Abarundi n'Abatanzania mu mahiganwa vyakozwe n'abaganga baserukiye ishyirahamwe ry'urukino rwa basketball ku mugabane wa Afrika. Burundi na Tanzania bakaba bakinnye inkino za kivandimwe.
Ni kuri iryo jwi rya Alexandre Niyunge ko dusozera no makuru. Twashimire mwese mwari mwafashe karukanya kududutega yombi ari majeste barengana yabashikirije nk'abanda bifurije nongera nshimira bagenzaje bafashije kuyegeranya mugira itekanitekane mu byanyu no mu banyu.